Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na kuri Facebook radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezitatakaburungu radio yacu voa@kaburungu.com. Wamwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Afrika ni intara ifise amatungo menshi yaba ayiri mu butaka canke ayafatiye ku bwinshi bw'abakiri bato kurusha mutundi turere two kw'isi. Amara Afrika ibandanya kuba inyuma iyo tundi turere two kw'isi kubijanye n'iterambere. Abakurikirana karere ka Afrika bavuga ko imigambi itandukanye itari mikereke iterambere yagerageje muri ako karere isa n'itashitse kuvyo yari yategekanirijwe ko. Mu bibaza igituma Afrika idatera imbere nk'abandi, harababona ko imico n'ukuntu abantu biyumvira muri ako karere bishobora kuba ari intambamye ikomeye. Bo baba bavuga busema, nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Hussein Butoyi, umurundi yanonosoye ibijanye n'imico y'abantu hamwe n'ivyigwa bijanye n'iterambere aba mu gihugu cy'u Bubiligi. Butumire, ndakuramukije. Ego, imico n'ukugena abantu biyumvira bifise uruhe ruhara ku byerekeye iterambere ry'igihugu muri rusange.
Muri rusange ndibaza ko ikibazo nk'icyo kigabuye mu bice bitandukanye bice nka bibiri, ariko nivuza ko navuga muri ibyo bice ntanguriye ku bice cya mbere cy'ukuntu abantu bashobora kuinvestisa cyangwa gutanguza imigambi long term. Nshobora kuvuga mu Kirundi imigambi igamije mu mwanya muremure. Biravugwa ko muri Afurika kenshi abantu batigera biyumvira kwinvestisa mu ibintu bishobora kumara nk'imyaka 20 imbere, batanguza umugambi uno munsi akugamije ko bashobora kwintu ukeneye haciye imyaka 20 cyangwa 50. Bitandukanye n'ibihugu byinshi biteye imbere bashobora kurangura imigambi kwinjira kuri kintu kizoshika ku myaka myinshi iri imbere. Ariko kenshi turaziye kuri ibyo byumviro cyangwa icyo twita ko ari umuco cyangwa imico iri muri Afurika, kenshi biba bivana n'akahise ibihugu byo muri Afurika byoba byaraciyemo ku byerekeye iby'intambara cyangwa ubukoroni, aho abantu benshi kugira ngo bikwirize ikintu cyangwa kugira ngo yumvire umugambi ushobora kumara imyaka myinshi bitoroshe, ahubwo aryoherwa cyangwa yumva ko ashitse ku kintu ashaka iyo bwije buri munsi yabonye ko imigambi yari afite ku munsi yaranguwe. Yego, hama n'ikindi nicyo cyo ko Afurika canke ibihugu byinshi bya Afurika biguma biteze ubufasha babuvuye hanze ibyo byo imigambi y'iterambere, ugasanga nta mwanya bafite wo kwinjira uko bashobora kurangura imigambi yabo yonyine kugira ngo batere imbere.
Yego, naho abavuga ko imico dufatiye kuri imico twari kuba turavuga no kugena abantu biyumvira muri rusange ku bijanye na Afurika, bavuga ko iyo mico muri Afurika no kugena abanyafurika biyumvira bishobora kuba biri mu bituma Afurika idatera imbere. Abavuga gutyo bavuga busema.
Mu bisanzwe nicyo gituma bavuze ati ibyo biri mu ntuzenya muri volezibiri, abavuga niba ubiravye muri yo angle ya mbere kuvuga ati abanyafrika batigeze bavuga cyane mu bintu bya long term cyangwa mu bintu by'umwanya muremure, aho urabona ko baba bako bavuga ukuri ariko yindi voya kabiri bivanye kandi abayivuga benshi n'abantu usanga bakora imigambi y'iterambere imigambi iba iri iba ikiye muzi ya organization nka Zenya ONG mu gihe baba batashitse ku migambi baba bashaka gushikako bacha bavuga ko imigambi yoba yapfuye cyangwa itagenze neza bivanye n'imico n'ibyumvise by'Abanyafurika kenshi ibyo navyo babitumwa n'ibintu byinshi ukuntu umugambi uba wateguwe w'iterambere ukuntu amafaranga iyo migambi haba amafaranga aba yavuye bajya abadoneri cyangwa abaye dufama baba batanze amafaranga cyane n'abantu iyo migambi iba igenewe gushikako mvuze ku bwa mbere ukuntu imigambi iba yateguwe kuko turabona kenshi hariho ibyigo byinshi byakozwe bigaragara ko imigambi myinshi itegurwa yo guteza imbere ibihugu byinshi byo muri Afurika cyangwa Abanyafurika myinshi ntiba yakorewe muri Afurika nyine imigambi iba yiyumviriwe muri ibyo bihugu aho amafaranga aba yavuye ugasanga ntibigera baraba cyane imico y'abo bantu iyo migambi iba igiye gufasha ugasanga kenshi bo bisunga cyane aho amafaranga bavuye bakaba bashaka kuryohera abayatanga bakibagira cyane inyungu abantu bazaba bakuye muri iyo migambi cyo kintu kenshi kiratuma imigambi myinshi idashika ku kintu iba yagamije ugasanga kenshi bagashobabeshera ko ari imico n'ibyinjiriro by'Abanyafurika biba bituma iyo migambi itigishika ku byo iba yagamije kuko kenshi hariho n'uburoro bwinshi bwatanzwe ugasanga ari nk'umugambi ushaka guteza imbere nk'abakenyezi biciye muri ibyo bya microfinance batanga amafaranga ugasanga babyumvire ino bakibaza ko uko bavinze ko bizogenda ugasanga baje kurangura iyo migambi ntibigeze biteza imbere abakenyezi ugasanga amafaranga nayo baba batanze kugira ngo bakore nk'utu business duto duto ugasanga bigeze bishikako kuko baba bibagiye ugasanga mu gihe bakorangura iyo migambi bakaba ari igice bigisha abakenyezi ugasanga bagiye abagabo ugasanga kumbe muri muco by'ihugu ugasanga imico yaho ni uko usanga ari abagabo baba bakontrola cyangwa bakurikirana iyi migambi yo mu nzu bityo ugasanga babibagirije babishyira babashyira mu migambi yo kubigisha uko bashobora gukoresha ubwo buryo ugasanga bakaba bicunga cyane ku bakenyezi ako ni akararo muri kamwe mu buriro bwinshi bw'ibintu byinshi byakozwe muri asaviti kigeze bishyika ku cyo yabigamije ko iyo migambi iba yarakozwe batigeze biyumvira imico n'imigenzo y'abo bantu iba yaragiyeko
none ni kuki iyo migambi abanyafurika ubwabo batoyitunganiriza ku nyungu zabo bwite ko muravuga ko kenshi iyo migambi bayatunganirijwe n'abanyamahanga batumva neza imico muri Afrika na kamaro kumbe imwe na rimwe badafise n'inyungu za Afrika mu kumushaha wabo ikosa ririhe ninde yo bibazwa muri ibyo byose
ikintu nk'icyo kenshi imigambi nk'iyo kenshi igihugu kiba gitegereza gutunga imigambi nk'iyo cyane abantu kuko ntibavuga ko ari umuntu aba asanzwe afise amahera ko ashobora kuvuga ati reka ntegure umugambi nk'uwo nteze imbere ko iyi n'imigambi iba iteza imbere apana ekonomike magusa mais socialement kenshi igihugu nicyo kiba kibazwa imigambi nk'iyo ariko kenshi usanga n'ibintu nk'izo z'imigambi nk'iyo biba bivana ndibaza na agenda igihugu kiba gifise mu bintu biraba kenshi ibihugu bije muri Afurika biba bifise izindi ngorane ari amapriorite yandi aba hari gusumba ayo turavye kwanza n'ikintu n'amaniyumvira nyamukuru cyo tangurira ko ni ikintu cya education qualité d'education ibintu byigwa bishobora gukundisha abantu dabo kwanza igihugu hama byigwa bishobora kwerekana icyo ari cyo imigenzo n'imico iriya bintu nk'ibyo
yego tuza ku mirongo ya telefone dufise Raymond Raymond uratwumva uri he Raymond
mu Rwanda ku gisozi Kigali
ufise ikibazo ubaza umutumire icyumvira ushikiriza
icyo nge nagira mvugeho nuko akenshi bavuga ngo Afurika turakenye noneho kandi tudakenye ugasanga ari ayo mabuye bacukura muri Afurika bakajya kuyakorera iwabo bakayashongesha bakayakora n'ibyuma kuko Afurika baramutse bafunze amabuye ajya mu mahanga nta byuma byakongera kugira gute bakongera gukora ikindi bintu byose babikorera rero babikora hano muri Afurika materi premier zose bazikora muri Afurika nati ibintu by'ibanze byose yaba imiti yo kwa muganga yose bayikora muri Afurika ikawa turebe ikawa uko hano tuyibayigurisha ikimara kuba kimara kuyisarura usanga ari 50 ngungu 80 amafaranga n'ibiceri 80 ariko niza urasanga igeze ku 1000 kumva aho ngaho natwe abanyafrika tugize igitekerezo cyo kwikoza inganda zacu bari abantu bari mu Buraya hari abakorera hari benshi ari wacu abanyafrika akaza tukubaka inganda tukubaka inganda tukabashaka kuba natwe twakora bya bintu twabona ku giciro gitoya ari tugakora nta y'ibintu iri original njye n'ibyo gitekerezo numva natanga
murakoze turagushimiremo ku gitekerezo cyawe Nduwimana ari ku munyongo wa telefone Nduwimana ahuri
Ego allo
uri he
Ujumbura mu Burundi
ufite kibazo baza icyumviro
ni kibazo mbaza ngatirane cyimbiro kandi
Ego
cyo cyambere ni kujyanye n'ikintu amabuye y'agaciro yacu ngaho muri Afrika baye kugira amasezerano kubakira aba bategetsi bari ngaha bakanka kusuzuma amasezerano kugira basubiremo ngo bandi barabe koko ko yaba dukiriye akamaro Afurika kugeza ubu ngubu hanyuma nkongera nkabaza igituma iyo bazanye ibintu byakoze ku bishorimo abategetsi bo ngaha babyakira akarubiro nk'impunzi zakoze ikoresho byakoze majya mu make rimwe twita ngo occasion de hope umutumirwa yabagize gakwiki ibyo byo kujya gusubiza inyuma iterambere ryo ngaha
reka bishure
hama
ego
ego ndi akandi mari ko hinda gato ubushinwa nabwo ne buri muhuza gusubiza inyuma Afurika kubera yuko ibintu bari ko baradukorera ngaha ubwiye kugikura usanga kitamara kanya kanini igikoresho mwanya muto kandi bakigiza amafaranga byo byo umutungo wawe bayivuga nk'iki kimasezerano ubushinwa bufitanye na Afurika ko ibintu bukora ubwiye kubigura kubikoresha kanya gato bikaba birangiye kandi bikarangira abantu twidoga nta terambere
murakoze reka bishure mu mwishure
yego aho ya uri kuri telefone murongo avuze yakabaza kubyerekeye ngo kalite cyane amahinguriro ashobora guhingura ibintu byinshi bivuye muri Afurika bicanwa hanze bigahingurwa amabiga mu bihugu bya Afurika ugasanga bigurishijwe kandi ugasanga na kalite yabyo ntishemewe ugasanga ngo bironeka yakiri kare je ndibaza ni nko nka remo nk'ikintu yarashikije ikibazo cyo kuba kwatanganda zihari muri Afurika nivyo inganda ni nkeya cyane migani nyinshi iterambere canke ivyo gucukura utare bwo muri Afrika kenshi nivyo birajanwa hanze biragenda gukorerwa hanze bitagakorwa kudandarizwa muri Afrika ugasanga biri ku mafaranga menshi kenshi ugasanga na kalite kibazo cha kalite wo kiba kivana n'amafaranga abantu bashobora kugura ico kintu ko ikintu kiba kije ki cyakoze mu buhinga bukomeye gikomeye n'abantu bakiyacu n'abashobora kuronka amafaranga yo kwigura cyo bituma kigera kirungikwa nko muri Afrika ngo barungira nka ijya kabisa nya kabisa nka gato tubona ko ishemeye cyane n'icyo uri ku murongo w'ubujumbara yavuze cerekeye intuzenya ati impuzu zibari de intuzenya okazio ugasanga nizo zigurishije kubera bababona ko iyo bazanye nka originali bayakusarambagwa ko n'abantu bakiyacu n'abashobora kuyigura umva muri cyo gihe nta soko ribari hari ikintu niyumvira muri cyo gihe nuko nivye nkuko noreme yavuze nuko muri Afrika abantu bakuyumvira gukora inganda zabo bagahingura ibintu byabo iyo nyene hama bikagenda kugurishwa hanze bitari kugaruka ibigiye gukoreshwa byamaze guhingurwa gusumba kugenda guhingurwa hanze no kuzakoreshwa ariko muri ico gihe naho inzo nganda kugira ngo zibe muri Afrika hari inzo zishye zitegezwa kuba gushigwa bwa mbere nkuko nari navuze muri Afrika ibihugu byinshi ibintu bita infrastructure ibintu bita communication technologie hari ibintu byinshi cyane bitaratera imbere ku buryo inganda nk'iyo ishobora gukora nk'ukomeza bazikora mu bindi bihugu biteye imbere hama yavuze ko byerekeye ngo amasezerano yosubigwa mu agahindwa akigwa karaba ko bayashyize ubwa mbere ko ubu ashobora kuba agikoreshwa nuko abantu benshi turibagira ko amasezerano yego arashingwa abantu bagasinya ego nibyo ko kuntu mwanya ubwira ariko abantu bashobora gusubiramo amasezerano bakaraba ko adufize valeri nkiya kuko bwa mbere bayashinga ko iyo valeri gihari kugira ngo bayaktualize no vyituko bashire ku mwanya ariko kenshi rero curaba ati ninde muri abo bantu babiri yo bafise nze influence cyangwa inguvu yo guhindura kuko ego butare hari ibihugu byinshi usanga bifise ubutare busumba ibindi ariko nk'abantu bafise amafaranga cyangwa se izo hinguriro bobo kenshi usanga bafise nk'inguvu cyane zo kuinfluensa aha uwo butare wabuva umva ivyo baba bashaka ivyo baba bavuza ati shaka ko bikugukuru kenshi iragoye arayu gubi bishobora yabugira ngo basubirize bavuga ati oya turavyanze ngo bavuga ati naho twanka ko tutaza kuronka ihinguriro ngasha guhingura ico kintu umva baba bari kuri point of force ikonovide
naho ivyo yavuze ko ubushinwa usanga muri iki gihe buriko bugurisha muri Afrika ibidandazwa bidafise kalite iri hejuru ngo mubisubize nyama Afrika hamwavuge
ya nize nako nafuga bwa mbere ati kalite bivana na nze na pidashe bivana na marche aho iba iri kuko ego abantu uravye ubushinwa ni igihugu ku muri uyu mwanya cyo kwatera imbere cyane kandi yibaza ntihenze kuri kote economic y'igihugu kirazi ikintu cyo marketing kirazi ikintu gikora ikintu kimwe ariko kuri kalite zitandukanye bivanye na destination ikintu kiba cyarungitsweho ikintu kiba kigiye Buraya cyangwa muri Amerika kivuye mu Bushinwa ni kiba gifite kalite cyangwa kuguma kuba kungana n'ikintu kiba kigiye muri Afrika aho biva ni bije nakanavuga bwa mbere bivana n'ubushobozi bwo kugura ico kintu muco gihugu babwiyemo barere yacu ko nk'ikintu kiba kigiye guhamagara amajana 5 dufate nka telefone cyangwa dufate nk'imuzi bigugwa nk'amadolari nk'amajana 2 pantaro bidumitse muri Afrika n'abantu bakacye nashaka kuyigura muri ico gihe biraguye cyane biragudandaje cyo kintu cyokora ikintu gifite kalite ntoya cyane ariko gishobora kugurwa muri cyo gihugu cyo kigiyemo kenshi niyo kote ya nuzanya marketing barabaho cyane.
Okay, murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Simon uratwumva?
Ego ndagumva cyane.
Uhamagaye urihe Simon?
Ndamagara ndi Bujumbura.
Ego ufite ikibazo ubaza umutumire icyumviro?
Cyane ni cyumviro nterera.
Yego.
Naye kutera ndo rya Afrika. Kije hani ni cyazinga mu cyo gukunda. Cyagiye twaka ubushobozi cyacu n'ibihugu byagiye bidukoroneza. Tugasanga nk'ubu par exemple nko mu Burundi haragezaho kera fari polisi arikora umurimyi agashobora kuja kuyirinda ariko aho abazungu babiriye batwerekera mbere iyindi mu nyuma ubu ntibigikunda ko tugitaye cyadire ke twagiye dusubira inyuma kubera iki kubera twagiye dukororezwa tugomba gukurikirana imico y'abandi hama muri rusange muri Afurika ihamahingo yira cyane cyane usanga atari abanyafurika bayafise usanga ari abanyamahanga baje gusinga amaco mahinguriro muri Afurika kugira uburyo buja kuboneka buvuye muri ayo mahinguriro busubira iburayi busubira kwa beneyo rero twebwe ubwacu byadutera imbere ntibizokunda kuko naho uko bikorwa bikorerwa ngaho iwacu muri Afurika uburyo buvamo niheza ngo bufashe Afurika subira hariya iwabo mu bazungu kuko natwe twogerageza tukagira amahinduriro yacu ku buryo dushoboye amafaranga yacu kandi tukayakorera mu bindi bintu nimba twari ko dukora mu bijyanye ni dufate nk'imyambarire nk'impuzu par exemple hirya yejo tukazokora mu bijyanye n'amaplastiki nk'imambase n'ibindi tukareka kubona yuko ikuru ari uko twafata amahera y'agaciro tugasubira kuja kuyaranguza kuyakoresha iburayi ikindi nacyo hari naho batuhenda ngo bazanye imfashanyo nta mu Burundi baravuze ngo bazanye imfashanyo ngo umuceri ari ngo ngo umuceri w'abapakistani sindi ka pakistani hari kugiye kureba abakarite yabo impuvu natwe twawimba tugiye kubona ariko bigiye gutagarangira hari ababatubiri ariko bavuga ko ari imfashanyo bazanye kandi bakaca bongera bakavuga yuko bazoca bongera bakawudandazamwo ino wategetsi bahana abo ariko bawugurisha muri twebwe nyine aho gufata kugira ngo bige karite y'ibyo bintu baturundikire babigumizeyo nimba bashaka kudufasha baduha uburyo bw'amafaranga hama turabite dukenye mu iterambere aba ari byo dukoresha.
Murakoze.
Amake ego
uheraheze icyumviro cyane
ego ngo mamiraheze kenshi muri Afrika turishwa n'ikintu cyerekeye ko twakwama tuvuga yuko tudashoboye tudashoboye gusa ni uko usanga uko kudashobora ibindi bihugu na cyane cyane nk'Ubushinwa buca bugaruka bukaza gushongera ishimwe ndekana yuko meme naho dushoboye kandi nicyo dushoboye koko kuko naho ishoko rikindirwa Umushinwa naheza ngatanga akazi ku bantu bari muri icyo gihugu usanga afashe Abashinwa bagenzi be bakabasha baza gukora cya gikorwa bashimira isoko amafaranga ugasanga umunyamahanga cyahimbwa amafaranga menshi ndabo wewe uri ngaha mu gihugu wahawe akazi utahembwa rumwe kandi n'akazi nikamara n'igihe usanga ukoze amezi abiri baraguhinduye motife ngo baramasokere yabo ibiki ngo bariko barage kure ego ngakoze.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Okero uratwumva? Okero uratwumva? Okero ntatwumva ku murongo wa telefone. Dufise kom uratwumva? Kom umengo uvugira kure? Wo kwegera telefone cyangwa ukigira yo gatoya huri ntitwumva neza umengo uvugira kure? Kom turamutakaje ku murongo wa telefone. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga kubijanye n'iterambere rishobora kuba bifitanye isano n'imico no kugene abantu baba biyumvira mu bituma bamwe biyumvira ko ivyo kumbure mu karere ka Afrika kugene abanyafrika biyumvira n'imico yabo bishobora kuba imwe mu ntambamye kubijanye n'iterambere. Afrika na karere karimwo abakiri bato benshi cyane, havugwa ko ibitigiri bitangwa ibice 65% ku ijana by'abanyafrika bari munsi y'imyaka 25. Ariko ibyo byose tuba ko turavuga abakiri bato kenshi nibo nkingi no vuga imoteri kubijanye n'iterambere mu bihugu bimaze gutera imbere. Ariko Afrika umuntu yitegereje akabona abakiri bato naho babaheje amashuri urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane, baraheza ntibabone iyo baja, ntibagire kibafasha, ntibabone uburyo bwo kwiteza imbere, kenshi bagaca bafata inzira yo kurondera kuja mu mahanga aho kenshi baca mu turere turimwo ibibazo bikomakomeye. Turazi ingene abagerageza gushije buraya baca mu karere ka Sahara bagapfira muri Mediterane abadashitse bagapfungirwa muri Libya cyane cyane. Icyo kibazo muri rusangi mubona ico toregwa inyishu gute mu karere ka Afrika?
Ego ico kibazo ni kibazo gikomeye cyane muri iki gihe. Nivyo ico bavuze n'uze nyigo byishyo yekana ko muri Afrika ugaruka ari gwinshi, ariko ugasanga sigo ruko bakora nta migambi hari nibwo rufise ingufu yo guteza imbere Afrika, ugasanga uyu munzi rukurikira kuja mu bihugu bindi vy'Uburayi cyangwa muri Amerika bihugu vyateye imbere kurondera ubuzi. Kenshi ndibaza ingorane igituma ivyo bintu biba nkubona bivuze n'ubwa mbere ni vyerekeye education canke quality education izigwa abantu babarije kuko uravye kenshi ndabona mu bihugu byinshi abanyeshuri benshi iyo bagije amashuri baba bitega kuronka akazi nko muri leta, ariko kenshi ugasanga muri leta nta buzi bwinshi buhari. Ibihugu byo bivana rero n'ukuntu baba barize ko mu bihugu byinshi barigisha umuntu uko nashobora wenyine kwikorera nk'ibintu byiwe akiteza imbere, ariko ugasanga twebwe nko muri afite ibihugu byinshi wize utangura kwiga nk'umwaka wa mbere wo umaze kubona ati jenshi neza amashuri yuko izompa akazi mbe nk'umudokteri cembe nk'umuntu akora nyine nko mu bintu bya leta. Kenshi rero iyo barangije amashuri ugasanga ubwo buzi ntibigeze buboneka, benshi barashaka kugira ngo basohoke baje gukora nabo bakoresha iminwe ko benshi ari byo usanga bafite n'amashuri menshi, ugasanga ubuzi bariko barakora mu bihugu bashitsemo ugasanga si bwa buzi bw'ibintu baba barize baba barakene ko ntibigera baronka ayo mahirwe yo gukora ibintu baba barize gukora nko muri guverinoma ibintu nk'ibyo basanga basubiye gukora bwa buzi gukora mu mahinguriro basanga bakoresheje amaboko basanga no mu bihugu byabo iyo baba baronse nk'ayo mahirwe akaba hari nk'amasosiyete cyangwa amantreprise bashobora gukora ibintu nk'ibyo.
Ego ariko uravuga ibihugu bimaze gutera imbere ko bifise uburyo byashizeho kugira bifashe mu iterambere nk'ivyerekeye inyubako infrastructure ivyerekeye guhanahana amakuru n'ubuhinga bwa none muri ivyo bisata Afrika ikaba iri inyuma cyane iterambere rizoshoba ko gute ivyo bintu ngenderwa kwizo nkingi z'iterambere zitabonetse.
Yego misanzwe ivyo byose byubakwa n'abantu kandi byubakwa n'ubwo rwaruka nyene aho turavuga gwinshi ivyo byose nizo nakanavuga ati ntamba myinshi iba bivuye ko ni ukugwene abantu ko twayigishijwe muri ivyo bihugu byacu bya Afrika kuko nibyo nushaka kwigisha technology umuntu utagira ntuzenya izo infrastructure nk'ivyo bintu biba biteje imbere ariko n'ibindi bintu ushobora kuvuga ko ego haraba kwaruka gwinshi ruri hanze guva muri Afrika usanga rukora ibintu byiza usanga guhiga ugasanga ruramenye ibintu byinshi aho ugasanga biragobera ngo rusubire inyuma kubya gushira mu ngiro ivyo biba byarize ariko kenshi navyo biba bivanye n'intuze na situation igihugu cyo ivugo bavuyemo isese iba ihari cyo ubwo kuvuga ati ikintu ashaka kuzokora cyane ubuzima ashaka kuzocambamo muri cyo gihugu cyanze ntabwo mbona ugasanga benshi bituye baguma aho bari ubwira ngo ivyo bintu biranguke tant izo infrastructure chanke iyo mode de communication chanke technology dahari biraca goye buhoro. Yego
yego tugaruke ku mirongo ya telefone. Emmanuel aratwakuye. Emmanuel uratwumva?
Ndimo ndabumva.
Uri he?
Nerere sigare mu karere ka Kicukiro.
Ikibazo icyumviro?
Ni ikibazo nari mfite.
Yego
akenshi wenda nke impamvu ubona urubyiruko rwa Afurika rukunda gutera inyuma hari ibyo mbona biterwa n'abayobozi. N'ubu ngubu ubushize ningeze kumva muri Kenya umwana wagiye gukora ikizami cy'ubudogiteri atarabyigiye ngo yakoze operasiyo z'abantu umunani ababaga neza pe nta kibazo ariko byarangiye nyuma bamutahuye ko atigeze abyiga baramufata baramufunga. Ese kuki batarebye ngo bakurikirane ubwo bumenyi afite niba ari n'impano bayikuze ahubwo bagahitamo kumufunga ubwo sunguka gusubiza rya neza byaterambere ry'abanyafurika twakwiye gutera imbere nk'uko hanze buraya tujya twumva babikora umwana icyo akuze akunda nicyo bamutoza kugira ngo azakura kinshi none twebwe kugira ngo babigenze gutya ahubwo barabicikanira aho se yaba arimo ikibazo.
Ere kagerageza kubishura iyo nkuru nta ntitwayikurikiranye nimba vyarabaye reka twumve umutumire ico bivuga ko
okenshi ibintu nk'ibyo birakunda kuba ariko byinshi byerekana ko kenshi ego birashobora gusanga ubuyobozi cy'abayobozi bimwe bimwe ugasanga ntiba kenera ntibabona ingabirano umuntu aba afise kugira ngo barabe ko bashobora kumufata mu mugongo kugira ngo ateze imbere ingabirano afise ugasanga nibyo baramushize hasi. Hari ibihugu byinshi usanga hari ugwaruka gwinshi gwa wifuza gutanguza ibintu bivanye n'ingabirano ugasanga si n'ibintu bize kwishyura ko n'ingabirano bavukanye ugasanga igihugu aho kubafata mu mugongo keke bashize hasi bavuga ati ibyo bintu ntabyo wiha papuro wifitiye icyo ko atabyishoboye. Hari abaho abantu benshi usanga byaragaragaye mu bihugu byinshi ugasanga nk'ugwaruka rushaka gutanguza nk'imigambi y'iterambere ugasanga cyane cyane igihugu usanga ifite na sisiteme ya impo n'amatasi ugasanga ntibashobora no kugabaniriza ubwo kugira ngo barabe ko mu ntango zamazigoye ku migambi myinshi kugwaruka ugasanga baca umugongo ntibafashe ibyo kugira ngo batere imbere ugasanga babasaze ibintu bivuna inkokora ugasanga niyo migambi ntibakishyize mu ngiro bivanye na situasiyo ihari. Yego ubwo ibyo bintu birakunda kuba kenshi.
Yego. Okero ari ku murongo. Okero uratwumva?
Ndabumva mwaramutse.
Mwaramutse urihe?
Ndi mu majyaruguru ya Uganda ku boda na Sudani ya Majyepfo.
Ubu bazi ikibazo ushikije icyumviro?
Icyumviro.
Yego.
Gikuri uyu mugabane wacu wa Afrika ufite ubutunzi bwinshi pe ubutunzi bwinshi bwisikana ngira ngo mu bihugu uno mugabane wacu ni umugabane ufite ubutunzi kuruta ibindi migabane y'isi. Ariko noneho ugasanga bwa butunzi dufite mu Afrika ntago twebwe tubukoresha nk'ubwacu twe nk'Abanyafurika kubera ko ubwo bushobozi bwo kubukoresha nta buhari kubera ko cyabayeho nko mu gihe cy'ubukoloni bw'abazungu habayeho kugira ngo batwigishe iby'iwabo muri ibyo bihugu by'Uburayi na Amerika habaho ko badushyiramo kugira bwa butunzi bwacu dufite mu Afurika baduteze imbere akabaho ko twebwe babutwigisha ko twagomba kubukoresha kubera kuba twarinze bakatwigisha uburyo twabukoresha bwa buryo bwacu bwa gakondo twari kubukoreshamo buratunanira batwereka ko tugomba kubukoresha ariko tubanze kugira muri za univasite zihambaye ariko tukabona ko abazungu babaye nk'abatubeshyamo bikatubera ikibazo twebwe abanyafurika kugira tugere kuri bwa butunzi ikindi ubutunzi dufite mu Afurika aho butabugoye kubugeraho twebwe ubwacu abategetsi nabo bayobora ibi bihugu urasanga ari bo babwikwizaho ariko umuturage wo hasi ntabubone nk'urugero murebe mu gihugu cya Congo Congo ni igihugu kije kwisingira ngo mu butunzi ariko urebye n'ingabo zabo ntago zihembwa kesi hari abadahembwa kubera ntago bahembwa umushahara ukwiriye kubera ndetse ibya Congo urasanga nabyo bitoroshye kubera urasanga ibyo bihugu bifite ubutunzi hamwe na hamwe bashozamo intambara ugasanga kugira ngo bugerweho biragoye nuko mbibona
yego murakoze Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC abitegereza ibintu baravuga ko kubijanye n'iryo terambere biva aho umuntu ari ibyo no kwita mu gifaransa environnement bavuga ko abantu c'est des produits de leur environnement bivaho abantu bari nk'abanyafrika bari muri Afrika bari kuravuga ku buryo nk'abo bakiri bato butaboneka batabona iyo baja ariko bagira amahirwe yo gushika nk'Iburaya na Amerika ugasanga barize amashuri ugasanga bafise ubwenge nk'ubw'abandi n'abazungu ugasanga baronse ama diploma akomeye baronse ubuzi bukomeye bagateza imbere ivyo bihugu byo hanze iyo environment izohinduka gute muri Afrika kugira ngo nkaho bafise izo ncabwenge bari muri diaspora bashobore kugaruka bagafasha
ndindi baza ntuzenya kugira ngo environment ihinduke nuko kwanza na system zihinduka mu bihugu byinshi byo muri Afrika shate kuvuga ukuntu ushobora gutahura ibintu kuko nibyo nari nabivuze ubwa mbere nawe urabisubiyemo nibyo benshi baragenda bakiga bakiteza imbere bakamenya ibintu byinshi ugasanga ko ntibasubiye inyuma bivanye na mbere baba barimo nibyo consideration ko ndavuga kenshi na kenshi n'abantu usanga mbere bahurumbira n'umushahara w'amafaranga baronka umvura batigiye amafaranga mpembanga ko akazi nkora ninaje iwacu ngasanga gakora nzoronka ubu buryo nyene ni kujya kuntu nyene ego umuntu wese araba uburyo ariko ari n'ikindi kintu tuba tubuze kenshi abanyafurika kudakunda ibihugu byacu kudakunda ko tubateza imbere natwe Afurika kuko nabyo nako ndavuga za investissement ku bantu bateye imbere mu mitwe nk'abazungu ino migambi bagira ni migambi ya long term migambi bagamije ati byereka nko iki kintu nzobone nzoze leta yacu mu myaka 50 aho nazo bampari ariko kizoshiho kintu ugasanga rero narakoze ikintu ugasanga ibintu bateye imbere ariko abantu benshi baragiye hanze kenshi ubanza kuraba umuryango wawe nawe ukiraba imbere yuko uraba igihugu cyo gifasha ndibaza kugira ngo environment izinduke yivana nabo bantu batwege abantu tuba twarize wa muri hanze bamukora ibintu kugira ngo muhindure ibyiyumviro uvuga ati iki kintu ndazi ko niyagenda kubikora mu gihugu iwanjye sinzi uronka bwa y'amafaranga na bwa buzima mfise ngaha ariko mu myaka iri imbere nk'ijana hari ikintu kizoba kizindutse cyo kimwe kibuze na kwita nka solidarity cyangwa patriotism abantu benshi tuba tubuze ariko birakunda munashobora guhindura gazanima aho aba ari
abantu barakunda hagati y'abari abanyafurika bari hanze bari mu bihugu byo hanze n'abagumye muri Afurika n'abategetsi baho uruhara ku byerekeye ibibazo biri muri Afurika bararuterateranwa bari hanze bakavuga ko batumva bogaruka muri ivyo bihugu kubera impamvu nyinshi yari zerekeye ubutunza yari zerekeye politike amareta muri Afrika nayo kenshi akavuga ko nkuko bari kuravuga ngo babona ko ngo abo bantu bahevye ivyo bihugu vyabo birukira amarongo yabo mu bihugu vyo hanze nuruhe ruhande ubona ruvugisha ukuri nikiye cokorwa hagati izo mpande zibiri kugira ngo zikorane kuko uravye nibindi bice byo kwisi byateye imbere nk'ubushinwa n'ubuhindi barakorana cyane na diaspora ni nk'imoteri y'iterambere ryabo
Ego biyogo vizinchi diaspora ni moteri. Kuko wali yogo vizinchi na zaga na zose. So yogo zera shuwe guwa ule nganzira diaspora. Kwa shuwa kuronga uranga wubili. Kwa sanu sakaranga siji hugu ulimo. Na karanga siji hugu chao kwa kaguman. No Burundi urashobora kugira na cyane cyane zibiri cyane zitatu zirenga rero muri cyo gihe iyo bana n'iyo collaboration ya diaspora y'igihe uvamo hari ibihugu byinshi bi usanga nkuko bavuze ubuhindi ubushinwa barafise uravye nka manifeste menshi akoma ko niyo ku isi cyane andi manifeste yose usanga basaba n'icyo ni benshi n'ibyaho benshi baza kwigayo nta mugambi bafise minshi cyane ibyo bavuga ati je naheza amashuri nzondera akazi ngaha benshi baza kwijya basi icyo bagiye kurondera kandi bashobora kuzosubira mu gihugu wabwira ngo bagishyire mu ngira bateze imbere igihugu niko benshi ibihugu byinshi byateye imbere niko icyumvo gihari ariko ibyo byose nkuko bivuze bivana n'imigambi rero ibuzenya igihugu kiba gifitiye abo bantu eva na situation iba iri mu gihugu igihe situation itaba iri stable mu gihugu kubyerekeye kecyo ekonomike na politiki mbere na sosiyali kenshi bigatuma abantu benshi n'ibyo bagiye ugasanga baratera bakabara baratera na bavuga ati ngorane si jewe ngorane n'igihugu igihugu akavuga ati mu byo mugiye kwiga bacyubwenge n'imagasiriya mu mushiye mu ngiro ibyo mwize kenshi biragoye ni navyo hari igihugu byinshi muri Afrika bitangana busa abantu bakaca kujya hanze cyo basanga nk'aho abanyeshi baronse busa z'igihugu nyine babamo bagiye kwiga rero mu cyo gihe biragoye cyane kugira ngo umenye ati ninda fisa makosa cyangwa ninda fisa makosa ko byose bivana no gukunda igihugu cyawe bivana patriotisme ubuntu umuntu aba afise akavana na stabilite igihugu uba uvuyemo
nihari urakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Octave ari ku murongo uratwumva
yego ndabumva neza
uri he
andi muri America muri Iowa
yego ufise ikibazo bazo mutumire icyimbere ushikirize
Ndiyo mfiki umviro kuchere chanyi nechi wazo waluri kuwaza kuwaba kita makosa.
Ego.
Ndiyo nizere kuhon hareta tuligutunga kato chitukubuka Afrika muri rusange.
Ego.
Nsanga, iyo tujeze muri ibihugu dusanga wibi umviro byacu bihinduka. Ugasanga turashaka gukora ibyo dutekereza cyangwa se navuga nk'uko tuba dufite uburenganzira bwo gukoresha ibyiyumviro byacu. Usanga ari ibintu biba byarabuze mu bihugu byacu hari nk'ikintu uvuze ati nk'Ubushinwa bashaka gukoresha nk'amadiaspora usanga bo bemerera diaspora igaterana ikavuga iti wenda aya mafaranga duteguye tuzayakoresha kugira ngo urubyiruko rutere imbere muri ubu buryo ubu n'ubu ariko usanga nk'andi maleta yacu niba icyo kintu gikozwe bashaka ngo mu bikore uko bo babishaka kandi ugasanga ntibiri guhura kandi kubitekenye n'urubyiruko nsanga ibihugu byacu ukuntu biba bimeze politike akenshi biba bifite ntabwo ari biba ari iyo guteza imbere urubyiruko ahubwo baba bakora ibintu bisa nk'aho bisa na politike bafite muri iyo minsi ariko usanga atari igihe kizaza nk'uko bino bihugu byo bikora nibyo ureba usanga iyo tugeze hano ibyiyumviro byacu bisa nk'aho bitandukanye kuko twe dutekereza aba hano usanga nko muri Amerika bakora iterambere cyangwa igenamigambi ry'igihe kirekire ariko usanga iwacu ibyo bintu byaranze usanga buri gihe abantu bashaka gukora ibintu byinshi kandi mu gihe gito ugasanga rero nk'urubyiruko tuvuge niba yakagombye guhera ku kantu gatoya kugira ngo azamuke ariko ugasanga wenda politiki hari muri icyo gihe niyo gukoresha wenda umutahe munini cyangwa se capital ugasanga biradusize cyane niyo mpamvu usanga iyo tugeze hano tubona uburyo bwinshi tutari twarabonye iwacu njyewe mbona abayobozi hari ikintu bakora njye mbona uruhare runini hari urwabo naho urwaruka rwo ruri rwiteguye gukora igishoboka kugira ngo rutere imbere
murakoze
murakoze
Icyo cyimvira cha Octave ariko aravuga yariko ashigikira ivyo mwari ko muravuga kusanga kenshi hadakogwa imigambi itunganijwe mu gihe kirekire kiri imbere
niko ndabona ko yabiciye ku masonga nawe nyene nivyo na nivyo se yavuze ku kirekire ivyumvira nico ko bavuga ati biba na situation sociale yo sociale biba bivanye nivyo vyumvira ko nivyo abantu iyo bagenza amahanga hari ibintu byinshi biga byinshi babona bashobora gukora aho gasanga ibyo bintu iyo ugiye kubikora nko mu gihugu usanga kenshi ibyumviro byawe n'ibyumviro biba biri muri uwo mwanya mu gihugu ugasanga ntibihuriranye ugasanga biragoye kugira ngo ushire mu ngiro imigambi yawe nibyo bavuze zerekeye politiko cyangwa ibyo bavuze zerekeye priorite, ugasanga muri cyo gihe imigambi yawe ntijyanye na priorite z'icyo gihe mu gihugu urimo, kenshi biba biragoye cyane.
Naho kubabona ko Afrika nk'aba abagerageza gutanga isiguro ku kugene idatera imbere, bavuga ko bifatiye kuri kahise k'ubukoroni, bifatiye ku ntambara z'urutavana, ko ariko hari ibindi bice byo ku isi byagize ibibazo nk'ibyo byakoronijwe n'Ubushinwa, bwarakoronijwe n'Abayapani igihe kirekire, Ubuhindi bwarakoronijwe n'Abongereza igihe kirekire. Hari abavuga ko Abongereza hari igihe bavuga ko babona Abashinwa n'Abahindi ko hari atari n'ibiremwa muntu bari ku rugero rw'ibikoko canke iki, ariko baravuye muri ivyo bibazo barakenyera, barahindura ukuntu biyumvira, barakenyerera iterambere. Ni kuko muri Afrika bidashoboka
icyo kintu, nibyo urazi. Ego urazi tuvuga imico n'imigenzo, ibihugu byose bafise imico yabo n'imigenzo. Nibaza ko imico n'imigenzo muri Afrika y'Ubuhindi muri n'Ubushinwa yatandukanye n'imico yo muri Afrika yatandukanye. Hari ikintu nako navuga ubwa mbere, ikintu cyo gukunda, cyo gukunda igihugu, patriotism. Urazi Ubushinwa cyangwa Ubuhindi kugira ngo bushike aho bugera bugeze, hari ibintu byinshi byahindutse. Nibyo kandi tuvuga ko bavuye muri izo muri izo ntuzenya z'ubukoroni kubazivuyemo kare cyane gusumba Afrika, tubiravye ni nko mu mwanya umwe, ariko uravye kuno bobo bateye imbere bako bashitse kure, ariko Afrika ikiri mu bihugu byinshi. Bivana rero nuko navuze ati patriotism kuno mashuwa i situation cyangwa systeme y'igihugu, kuno abantu bashobora gukunda intuzenya urwanko bagakuraho ukagisha abantu ko ari bamwe, ko bashobora ko bashobora guteza imbere igihugu kandi ukabafata no mu mugongo. Kuko turazi Ubushinwa, turazi Ubuhindi, nako nabivuga ati bafasha urwaruka rwinshi rwiga hanze kandi bisubira inyuma kugira ngo rangure imigambi, ugasanga ko yiga tekinoloji n'abantu bateye imbere ibintu bijyanye no kumenyekanisha amakuru, communication, tekinoloji. Umva bo baraza tugiye tugeza gusubira mu gihugu, bafite ikintu cyitwa patriotism, gukunda igihugu cyabo. Ariko muri Afurika ni bakeya cyane bagiye hanze kabisa, usanga baranibagira aho bavuye.
N'ahandi ku bandi bavuga ko ngo abategetsi muri Afurika muri rusangi usanga bashira imbere ubwoko, intara n'imiryango yabo, ko ngo igihe cyose ingendo nk'iyo, inyifato nk'izo ihari, iterambere rizoguma ari inzozi muri Afurika. Abavuga gutyo mubibona gute?
Umusanzu bavuga n'ivyo gihe mu gihugu haba hari ikintu cyitwa division, ugasanga kugira ngo jewe mpakaze umuntu nkabanza kuraba hava simba cyangwa ubwoko simbaze kuraba icyo ashoboye gukora, ibyo bintu kenshi biratuma ibihugu byinshi bidatera imbere. Ibyo bavuga ni nicyo bavuga ati ikintu cya mbere kiba gihari ni gukundisha, kwerekana ko abantu ari bamwe mu gihugu kandi ko bashoboye guteza imbere igihugu. Ukarondera ukaraba uwo bishoboye gusumba ati uyava avangaha, kuko ibintu ya rejira ibintu byo guha akazi bivanye n'ubwoko canke intara canke aho umuntu kumenyana. Ego nibyo ku isi yose birabaho birakunda, ariko kenshi umuntu ashira imbere cyane ati ese umuntu arabishoboye, kandi kwa kuse n'uburenganzira iyo umuntu yononye akazi atagashoboye, kwa kuse uburenganzira kumubwira ati kinjura reka dushire uwundi muntu ashoboye gukora icyo kintu. Ikintu kibabuze kenshi mu bihugu byinshi biri muri Afurika.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Sezikeye aratwakuye. Sezikeye uri he?
Niriwe neza, ijwi rya Amerika. Ndi Bujumbura.
Ego ufise ikibazo cy'imviro?
Ni cy'imviro mfise. Imbere ya byose mbanje kuramutsa umutumire, nongera ndamutsa kandi n'abariko barumviriza bose ijwi rya Amerika. Nari nabonye icyo mwashikirije uno munsi ku kiganiro, muvuga muti umugabane wa Afurika uteye imbere, umugabane wa Afurika ufise ubutunzi budasanzwe, umugabane wa Afurika ni kabuki udashobora kwegera imigabane mu butunzi, iterambere ryabwo ntaho tubona k'uwo mugabane. Rero jewe nashaka gutanga icyumviro mfatiye ku by'umutumire ariko aravuga. Hari ibitari bike uno munsi bivugwa, abanyafurika boba biyumvira gute, ibyumviro byabo bimeze gute, mbese icyo shoba gituma uno munsi badatera imbere kubwira ibyumviro byabo bitarahinduka? Jewe wanashima sinabifatira ku icyo hanini. Jewe nashaka gutanga intererano fatira kuri icyo kivuga giti mu bisanzwe umugabane wa Afurika ufite ingorane nyamukuru imwe. icyo nakwita no bon leadership visionnaire igihugu byinshi twumva biteye imbere igihugu byinshi byitwa by'Ubushinwa byakoronijwe nk'uko mwami nk'uko mwabivuga igihugu by'Ubuyapani byakoronijwe nk'uko mwabivuga muri ko mwabivuga biteye imbere igihugu bya Singapore no munsi muri ko mwumva bikubiremerje no munsi ibihugu byinshi cyane ariko bitanga karorero si uko bitakoronijwe si uko bitagize ingorane muri kahise n'ibihugu by'Iburayi wanashima byakoronije ibihugu byacu bya Afurika byaraciye mu ngorane zidasanzwe za politiki mugabo harabonetse umuti udasanzwe muri ibyo bihugu umuti wa leadership visionnaire habonetse abarongozi b'intangarugero bafata ibintu mu minwe mu bya politiki baba bakuru b'ibihugu abandi batwara ibihugu kugira bishobore gukunda kwihugu bitera imbere ntanga insiguro yanje kufatiye ku karoro kamwe muri ibafu bwa politiki byo bita gauche muri gauche n'iby'iburyo bita droite gauche bavuga ngo ni byiza ko abanza gusasagazwa indero agatangwa amahera menshi mu by'indero kugira abanyagihugu bige kugira bashobore guteza imbere ibihugu byabo uburyo nabo bakavuga bati aho bibanze rwose icyo cibanze icibanze no kwaboneka abantu b'intangarugero babanza gufata ibintu mu minwe mu nyuma bagakora icyo no kwita ari bantu bari ko baravuga guteza imbere indero rero je mvuga nti hategerezwa guhaguruka abarongozi b'intangarugero muri Afurika bafata ibintu mu minwe kandi abo bantu bakaba atari abantu batera bashyira urwamo hejuru batwarira hejuru ibyiyumviro byabo abantu bakorera mu gace rero baciye bugufi twarabonye abantu b'intangarugero nk'abitwa ba Thomas Sankara n'abantu bari baje bazananye umurindi ukomeye mugabo ugiye kumviriza ugiye kuraba reform n'abantu batwarira hejuru rwose rero je mvuga nti ibihugu byacu bigiye gutera imbere kubura uburongozi nyabwo uburongozi rero iterambere nshya rikurikira byongere ndangirije ku iki ibihugu turakunze kumva ibihugu biteye imbere ukaza wumva ngo muri kijya gihugu nta biturire barya none ubwira abanyagihugu bacu babyo ni uko badakunda batoshobora kwima badakuba botoba bakunda kwiha akacame kuyakariye ni uko ari uburongozi utuma badakora ibyo rero nitugose no kwitwaza gose wanashima you influence exterior n'ubwo hari kandi ikomeye yabibura yabatuma ibihugu byacu bidatera imbere nitubyitwaze gose ahubwo dukora ibishoboka gose kugira ishobora kurongoza nyabwo bubuza ba bazungu bubuza influence exterior kuza konona ibihugu byacu bya Afurika rero bihagaze ku burongozi si abantu babanza guhindura ibyiyumviro bihagaze ku burongozi murakoze cyane
turabashimiye murakoze radio Ijwi rya Amerika murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri rusanga aho turiko turavuga ku ntambamyi zoba zituma akarere ka Afurika kadatera imbere harimo abashira imwe mu ntambamyi nkuru imico no kugena abantu biyumvira muri Afurika. Icimburo cha Sezi Keye yari karavuga ko kubwiwe ngo ikibazo nyamukuru giteza gutoregwa inyishu cerekeye ngo ubuyobozi abarongozi b'intanga rugero ngo batatwariza hejuru bashira mu ngiro ivyimviro vyiza vya mu gihe kirekire vy'iterambere ry'ibihugu byabo batwariza hasi muhavuga iki
ego izavuze n'ivyo birumvikana kandi ni kintu kiri mu bintu nyamukuru bituma ibihugu byinshi bitera imbere urongozi gusonera inzego gusonera amategeko no kuyakurikiza kuko ije yavuze ya Tanzania karero keza kubyerekeye ibintu vy'igiturire nivyo abantu benshi n'ubu bavuga ati ibihugu by'Afrika byanga gutera imbere gutera imbere byanze kubera ibiturire ari byinshi kandi tuvuga ko abantu bose ni bamwe nta muntu adakunda gutera imbere individual masha adakunda amafaranga igituma hanze bihugu byinshi biteye imbere abantu iyo korupsiyo itari hejuru cyane kubera haba amategeko kubera ubufashwe hari korupsiyo yahabaye bikagaragara akaba ari ibintu ibimenyetso cyangwa ibintu byemeza ko igiturire cyabaye umuntu arashengezwa kandi akagira amategeko agakurikizwa iyo mu bihugu byinshi bivanye n'icyo tubavuga mbere za regionalisme ubwoko n'ibiki ibyo byarishe ibintu byinshi cyane usanga amategeko atakurikizwa biba bivanye n'umuntu aho aba ava hama nibyo uburongozi ibintu cyitwa innovation ya leadership ikintu gikomeye cyane ibihugu byinshi nibyo urabyo ukuntu byateye imbere byavanye n'ukuntu innovation abategetsi bamwe bafashe ibintu mu minwe bazanye leadership itandukanye n'indi barakundisha igihugu abantu hama bonyine bagatanga n'akarorero kuko umurongozi mwiza murongozi ashobora gutankarira abantu bagakurikiza bakaraba ikintu akora nabo bakaraba ko yerekana akarorero abantu bagakurikira akarorero kiwe ibyo ntuzenya CZK yavuze birumvikana nyinshi kabisa.
Twako turavuga ko ibihugu byinshi byaciye mu bibazo mu mateka yavyo munyuma bikava muri ibyo bibazo bigatera imbere no mu karere ka Afrika umuntu afashe nk'izinga rya Maurice ni zinga ryaciye mu bibazo bikomakomeye bijanye n'ubwoko baragira ukoba bijanye n'imibano ni zinga rigizwe n'abantu bo mu bwoko butandukanye ico gihe hari uko kutumvikana hagati iyo migwi yose igize ico gihugu mu nyuma ivyo barashira ku ruhande bahindura n'uburyo abantu biyumvira barahindura ukuntu abantu biyumvira babashiramwo ico no kwita culture du travail gukora bakabakuramwo ibintu nkumbure umuntu yo kwita ubunebwe Maurice ubu ni zinga rikomeye cyane aho ubutunzi bw'ico gihugu bumaze kugera ku rugero rukomakomeye kandi cyitwa ngo kiri ku mugabane wa Afrika niko ko ibindi bihugu byo muri Afrika bitofatira akarorero nko kuri Maurice
yego wavuze ikintu cyiza bagati cyo travail musanzwe ushaho guhindura n'izenya mentalite y'abantu kabashiramwo kido travail kido travail bakare ku bunege yevana na systeme baba washinze n'ibyo cyane na nizo opportunity uba wabahaye kugira ngo bakore kuko nta muntu yo kwanga gukora iyo muhaye opportunity yo gukora ico kintu ku isi yose kiragaragara opportunity ico kintu opportunity kintu kiba gikomeye iyo gufishije rero muri Afrika gituma bitete bidashika ku rugo rugerwa iri Maurice kuko go guhindura iyo culture ukagira kito tukavana bakare ku bunebwe nuko izo opportunity nyinshi ziba zidahari zibura opportunity cyane cyo novuga ko hama inuzenya iri Maurice nivyo ino vyinshi vyarahindutse mu kijya gihugu vyarahindutse niyo leadership aho twavuga bwa mbere nuko bamwe abantu babivisionere babonye ati harakwiye kuri gukugwa ikintu bakaraba system ihari mu uwo mwanya bakavuga ati bakaraba kure ati dushinze iyi migambi turabona ko mu myaka iri imbere apana myaka 2 umwe 3 myaka iri imbere imisho guhinduka yego
hari abashaka gushigikira Afrika bakavuga ko Afrika bakidoga bavuga ko Afrika itavugwa ukwiri muri rusangi mu binyamakuru na cyane cyane ibinyamakuru byo mu mahanga muhavugikaho
mwisanzwe nivyo kandi kenshi tukunda bavuga ati ibinyamakuru byo mu mahanga ibihugu byinshi bafise ibinyamakuru byabo birafise n'abantu bakora ibintu bitandukanye ko turavye ntanze nk'akarorero ibinyamakuru nduvuga ku binyamakuru turavye nk'ukuntu imigenzo n'imico igaragazwa yerekanwa ibihugu biteye imbere ama media yaho cyangwa abajene b'abantrepreneur abantu bakora ibintu by'ama cinema bakora ibintu by'indirimbo uravye ikintu bagaragaza imico urabona ko imico yabo nituma habana attraction ituma abantu bahurumbira kuja muri ibyo bihugu imico ituma abantu wenvestisa muri ibyo bihugu ehe bivana n'ukuntu ba image berekanye y'ibyo bihugu hama ama kuvuga ku byerekeye ama media canke yo hanze nibyo bisanzwe nabonye ama media yo hanze itegezo ama media yo hanze uravya amafaranga haba avuye ukaraba n'abakondisho abahari bategezwa gucagwa cyangwa gutora ino bashaka kuvuga k kenshi nivyo usanga bafise ikintu bita ntuzenya yabo editorial akavuga ati ikintu abona ko kitariyo ni niveau international cyo twovuga twovuga iki twogira uko biba bivanye n'aha amafaranga bavuye bivanye na audience yabo nayo nyine babashaka kuha izo information rero byose nivyo ukuntu mushobora kudandaza image y'igihugu yatuma igihugu bishobora gutera imbere cyangwa ikononekara kandi nivyo ukuntu wavuze uravye Afrika ntuzenya ama image cyangwa ukuntu Afrika ivugwa kenshi wishikiye kuri telewo nyine ukirabira ushobora kubona ko hari ikintu kweri kiba gitandukanye n'ibyo bawumva n'ibintu bica koko ukuntu uzenye kuba mijya yo hanze
kubavuga ko Afrika yoba yara hayi mugongo ibijyanye n'iterambere siko mubibona
ko Afrika yoba yahaye umugongo ibyerekeye iterambere
yego
si nibaza ko Afrika yoba yarahaye umugongo ibyerekeye iterambere me nuko nje kwa nafuga tuje turavye kahise go tureke kuvuga ubuhindi no bushinwa ariko niyo mentality nako ndavuga kuko gushika uravye ibihugu byinshi babizeye biba bizeye gufashwa cyane ngo migambi iterambere ibihugu byinshi byo muri Afrika turavye ku rugero nyine gubu iyo byose bivana na mentality bivana n'ukuntu rero abantu baba barevoliwe ego sino imigambi iterambere Afrika yo nyene nkuno abamwe bamwe ba telefone bavuze hariho potentiel hariho gwaruka gwinshi naho ruko rurasohoka ariko ruja kuronda opportunity hanze hariho intuzenya ubutare hari byinshi bigaragara ko Afrika navyo birazwi ko ari potentiel ari niyo itunze nkishi niyo ifise ibintu byinshi bisho gukogwa ugasanga Afrika nyine yashobora gutera imbere mekino kibuze gusa ni yo leadership ni yo mentalite ni ya nje no vuga mu chamake
na kibazo turako tuvuga cyabo bakiri bato ico kibazo cabimukira b'abanyafrika bariko bava mu bihugu byabo kenshi ugasanga biroshe baca mu bice bitameze neza ubuzima bwabo bakasi kubuzima kenshi turako turavuga nk'abagerageza kujibura yabaherera muri Sahara na Mediterane hari nahandi baca izindi nzira abantu batazi nk'ubu abantu benshi ntibari bazi ko abanyafrika baca mu karere ka Amerika y'ubumanuko bagerageza kuza muri Amerika benshi bagaherera mu nzira ico kibazo iherezo ryacu niko ko kitavugwa cyane ku rwego rw'abategetsi bo muri Afrika batabona ko ari kibazo cyo kwicarirwa
ikituma novuga nuko ndusubira inyuma kwanza tukaraba ubutegetsi bwo muri Afrika kenshi uko nubagubatse turavye nk'abantu babarongozi baba bari hejuru kenshi ni gake cyane ushobora gusanga hari nk'ugwaruka nk'abajene ndavise ko nk'ugwaruka ruri mu munsi nk'ugwaruka rw'imyaka 50 ruhabwa kwizegwa rugahabwa responsibility kugira ngo rukore ikintu ni gake cyane muri Afrika ico kintu kiboneka ni bihugu bike cyane byo kwizera bya opportunity abajene bafise imyaka 25 responsibility ikomeye ni gake yo kenshi benshi bacha barondere kuri bashura kusohoka akagenda kurondera hanze ndibaza igituma Afrika kenshi bitavugwa ni navyo ivyo bavuze n'ivyo hari n'abaja bacha za Venezuela bacha za he bakontura bashaka kuza muri Europe ugasanga bagiye gucana kure cyangwa ugasanga yagiye akamara n'imyaka n'iyindi arindiye kuzoronka opportunity yo kwinjira muri Etats Unis ni benshi bagenda bacha muri Amerika Latine ni benshi ariko kenshi ntibivugwa nuko bibaza birateye isoni siko nubivuga kuko ni perte ya matere promye tuvuze matere promye kenshi tuvuga ngo ubutare ni iki ariko ubwo butare buhingwa n'abantu iyo main d'oeuvre ibuze iyo abantu bagiye kandi bafite inguvu b'abajene kenshi ndibaza birateye n'isoni yateye isoni cyane ifale ko ugwaruka rwizegwa rugahabwa responsabilite kuko ugwaruka ni nako kazoza k'igihugu niwe ufite inguvu ibyo bihugu biba byarateye imbere ubushinwa n'iki niko byinvesti cyane mu gwaruka karurungiza ja kwiga hanze ukizegwa rugarutse gahabwa akazi ukizegwa n'ikinjiro byabo bigakurikizwa ukumvirizwa apana kuba influence na ntuzenya n'imigambi y'uwo mwanya ubusanzwe ihari nka ngukuntu Octavia bivuze urumva
yego turagushimiye turashimiye umutumire wacu
nashimiye naje we
Hussein Butoyi umurundi yanonosoye ibijanye n'imico y'abantu hamwe ni ivyigwa bijanye n'iterambere mu gihugu c'Ububiligi bako turavuga ku bibazo bituma Afrika idatera imbere kubabona ko kumbure imico n'ukugena abantu bimvira muri Afrika ari kimwe mu bibazo ariko twavuze n'ibindi n'izindi ntambamyi n'icyizere gishobora kuhaba kugira ko karere gashobore guhambya utundi turere two ku isi mu bijyanye n'iterambere. Dushimira abaduteze amatwi, abakurikiranye iki kiganiro, abahamagaye bagashikiza ibyiyumviro, kabaza n'ibibazo. Namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika. Mukurindira mugire ibihe byiza.